when it came in.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiko kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutukumbira ku FM jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu makuru w'estato ya Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com muri beneza shuti mwese namwe bakunze bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Mundwi iheze abafasoni bo muri komine giteranye mu ntara Muyinga barongoye abandi barakurikiranye inyigisho mu gihe cy'iminsi ibiri zari zifise intumbero yo kubakahiriza ubwenge mu bijyanye no kurongora neza amashyirahamwe hamwe n'amakoperative, kumenya kuziganya neza ibikorwa byayo no gukora ibishobotse byose kugira ngo ibyo bikorwa bivemo umwimbu ugwiriye. Abapfasoni barigishijwe kandi ukuntu bokinga bakanirinda indyane hagati yayo mashyirahamwe canke izivuye hanze yazo. Urwo ruganda rwateguye n'ishyirahamwe nyafurika ry'ugwaruka Jape Africaine ribifashijwemo n'ibiro vya ONU, ONU Femme, umugambi witiriwe WPHF, Femme pour la paix et l'action humanitaire, ni ukuvuga umutahe wo gufasha abafasoni kugira ngo kugira uruhara mu bikorwa byo kurondera amahoro hamwe no gufasha imbabare. Two kwibutsa ko urwo ruganda atari urwa mbere rutunganijwe kuko gushika ubu abafasoni 171 hamwe n'abakobwa 99 bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhabwa inyigisho nk'izo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye babiri mu bafasoni bari bitavye urwo ruganda kugira ngo batuyagire akarusho bakuye bunge batubwire akamaro k'inganda nk'izo. Turi kumwe na Madame Isabelle Zaninka ava mu ntara Muyinga. Isabelle Zaninka aserukira ishyirahamwe ya Jape Africaine mu ntara ya Muyinga. Muraho Isabelle Zaninka. Muraho, murakomeye, muratwumva?
Halo,
muratwumva Madame Zaninka Isabelle? Reka tusabe.
Halo,
uratwumva?
Ndabumva.
Ego, murakomeye, muze burishura rero, murakomeye.
Bo jewe nitwa Daniel Isabel. Ndi mu ntara ya Muyinga muri komine Gasorwe.
Ni byiza cyane rwose wakoze kwa witabye ikiganiro. Turi kumwe kandi na Delicia Ndagijimana ari imukike mu ntara ya Bujumbura. Muri aho Marie Delicia Ndagijimana. Murakomeye namwe?
Ndabumva.
Murakomeye namwe? Muratwumva? Ndibaza ko muri ko muratwumva neza, muranyumva neza? Madame Isabelle, muratwumva?
Hello.
Oui, muratwumva Madame Isabelle. Nashaka mutubwire majambo make cyane rwose akarusho mwakuye mu ruganda mwagiyemo mu ndwi iheze. Madame Isabelle, muratwumva?
ndabumva ariko hari ibintu bigoma birankiramo sindabumve neza.
Utwumvi egera telefone utwumvirize hanyuma uzurishura ibibazo nashaka mutubwire bwa mbere na mbere akarusho mwakuye mu rugo Ruganda.
Akamaro twaba twarakuye n'ibyo nyigisho twahawe bijyanye n'abakezi bahurikiye mu mashyirahamwe n'amakoperative twebwe akamaro tubibonamo cyane cyane aho duherereye ni uko gushyika ubu abakenyezi dushobora kumenya ingene twitunganya mu bijyanye n'amashyirahamwe turimo turashobora kumenya ingene tubyifatamo na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ko aho hambere hahise bavuga yuko umukenyezi ari uwo guteka ari uwo kuvoma ari uwo gusenya hamwe ibikorwa by'iterambere nabyo bigakorwa n'abagabo gusa ariko ubu rero akamaro twakuye mashyirahamwe nuko turiko turabona yuko abakenyezi umukenyezi uyu munsi aritungamiriza imigambi yo kwiteza imbere akamenya ingene abyifatamo na cyane cyane ko twaronkeje inyigisho n'ibyo bitatura amatati idaciye mu nguvu rero twe turabibonamo akamaro kanini cyane na cyane cyane ko umukenyezi ubu ashobora kuba yokora nawe ibikorwa by'iterambere mu rugo akunganira umufasha wiwe basanze bubakanye ibyo biri mu byo turiko turabona no mu kigano. Ego murakoze cyane.
Ego ibintu canke ikintu mwuba mwarungutse mutari mufise imbere y'uko muja mu rugo Rwanda ni nk'ibihe nk'iki
wasubiriramo kuko sinzi ko noga ndahantu hadafite amarezo hariho ibyo numva neza.
Egera telefone uyumvirize neza cyane rwose nariko ndakubaza ku bwawe ikintu wahungukiye wewe turetse ibintu wamenye kuva ubiye mu rugo rugamba urwo Ruganda ibintu utaruzi n'ibihe ibintu ubona kubungutse ku giti cyawe.
Ku bwanjye ibintu baba bamaze kunguka na cyane cyane yuko sanzwe ndi mu mashyirahamwe yo kubyiganya no kuguranana akamaro maze kubibonamo cyane nuko nk'ubwo nka jewe ndashobora ubu ndafite igitungwa niguriye ashobora no kwigurira agahuzu ko kwambara ndashobora no gutunganiriza abantu baje kunyitura bivanye n'inyigisho twahawe muri izo nyigisho twashyikirije n'ishyirahamwe ya JAB. Ndafise ubwizigirwa cyane aho mperereye kuko ndashobora kuronka icyo mpanura bagenzanje na cyane cyane iyo habaye amatati hama kandi ndashobora no kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere na cyane cyane nkuye uburyo mu mashyirahamwe tuba duherereyemo kandi ndabona yuko nshobora kuronka n'ingene ndabyifatamo umurongo zigiza ngo batwigishije.
Namwe madame Delicia Ndagizimana ikintu mwotubwira kuri urwo Ruganda ni nk'iki? Madame Delicia? Muratwumva mwumvirize neza ibibazo ndumva ko mirongo ishobora kutameze neza mwumvirize ibibazo muce mwishura ikintu mwebwe mwotubwira kuri urwo Ruganda ikintu kimeze nk'ikintu gishasha mwahungukiye niki?
Aba jewe nitwa Ndagijimana Delisa ndi uwi mukike ndo musambo dorazi natumiwe n'ishirahamwe ajapi twaraharonke inyigisho nyinshi cyane zaradufashije ziriko ziradufasha ibyo baduhaye turiko turabiha abandi bantu mu buryo butandukanye biratuma nyine hari ikintu gihinduka nko kucerekera abakenyezi hari ikindi hari abandi bantu biriko biradushikana cyane ubwa mbere baratwigishije ibijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba barabitwigishije cyane biradufasha ni ukuvuga ubuunye aho mperereye cyanke abo aho naje mva nserukira ishyirahamwe ajat nagiye ndigisha abandi bantu ukuntu butatura amatati bidaciye mu ngimba biradufasha kandi bigenda bituma haba amahoro hamwe n'ahandi ugasusanga biriko biratungana abahora bagenda bashambirana mu mashyirahamwe bapfa ibintu biriya kubyerekeye ibintu by'amafaranga cyangwa iki bigenda neza kubera ubunye twaravyize twaronka umuco ukwiye ukuntu twobigenza biciye mu mushyirahamwe ya JAC kandi kucerekeye jewe nyene je nyene byarafashije biratuma nyene nomenya noronka ukuntu niyunguganya canke norugira ishyirahamwe mvuga nti twiyunguganye ukuna kuri yanyu jende umujene nyene biramfasha nyene turacya hamwe n'abandi bajene turamenya ukuntu two kuyungunganya uno munsi ntibyokunda yuko umujene ahari canke igihe aho bivanye n'ukuntu nahuye n'inyigisho zo muri ajaka novuga nti ntarose akazi ka leta canke ntagize ntee sinoshobora kuba nsa sinogira nshya sinogira amaboko baratwigishije ukuntu two kuyungunganya baratwigisha ukuntu two kwifata ukuntu twoja hamwe ukuna kuri yanyu kugira ngo twiteze imbere kugira dushitugira handi handi dushitse
ubwenge mwaharahuye madame Nagereciya Ndagijimana mubusangira gute n'abandi bafasoni bo mu mihana ikabo ku mutumba aho muherereye
murakoze cyane aho mperereye cyane ku mutumba aho mperereye ni kuvuga bivanye n'ukuntu batwigishije gutatura amatati bidashyire mu ngenda biratuma ni kuvuga twaba abaserukira abandi twigize izo nyigisho twagiye kwigisha abandi turabigisha ibyo baduhaye ibyo batwigishije turababwira ukuntu utatura amatati bidaciye mu ngenda turabasigurira turabibereka ni ukuvuga haba ku mitumba cyangwa ku madone cyangwa hehe twarabibigishije aho mperereye turabigisha ibyo batwigishije ni ukuvuga ubunye waragiriwe amahirwe waragiriwe amahirwe ukiga izo nyigisho zo muri ajab hama ukamenya ukuntu watatura amatati udaciye mu ngirimba biratuma aho waba uri hose atamuntu yoshamirana n'ubundi canke bopfa ibintu abiri yanyu canke mu mashyirahamwe ngo bopfa ibishanye biri yanyu uhari canke wari izo nyigisho urashobora gufasha uwundi muntu uko byaba bimeze kose womenya ukuntu witwara ndetse no mu rugo baratwigishije ibintu baratwigisha uri umupfasoni cyangwa uri ukuntu mutoshamirana n'umufasha wawe cyangwa iki ukuntu wokwitwara cyangwa ukuntu wobigenza
madame Isabelle Zaninka mwavuze ko muri urwo ruganda mwahamenye byinshi cyane rwose ku mupfasoni ashobora kwitunganya agashobora no gukora ibikorwa byo kugwizitunga kwitunganya akaba atari umupfasoni akaba uruhara rwiwe atari kuvuja kuvoma nk'uko byari bizwi abo mwubakanye babifashe gute muhinduye ukuntu mwari mukora ibi
ego murakoze cyane
nkuri
jewe umupfasoni asanzwe nkunda kuba ndi muhira umugabo nawe yagiye nawe ku yindi mirimo rero ingene uwo twubakanye yabyakira neza cyane kuko nk'ubu maze kuba ndi ndongozi y'abandi mu mashyirahamwe kandi nkaba abantu baza kunyitura nkagira icyo ndabahanuye bivanye n'ibyo twigishijwe muri izo nyigisho eka nawe nyene arabinezererwa cyane kuko ntarajya mu mashyirahamwe naguma ndamuzeye ku munyu nkaguma ndamuzeye ku isabune ikirakitu cyose akaba ariwe ndagisaba ariko ubuye biramuhimbara cyane kubera asanga nagiye nko mu ishyirahamwe nk'amashyirahamwe kugirana no kuguranana cyangwa yamaze kuba koperative agasanga nanjye hariho utugambi nunganiye mu rugo agasanga kuko nanjye nagize icyo nguze mu rugo nk'ubu ajya agasanga nkaca ndamubwira yuko udufaranga mu ishyirahamwe runaka arabihimbarirwa kuko hano mu Kirundi iwacu hari umugani muyibutsa bakunda kuvuga ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi twasanze batabivuga gusa ahubwo biraba ingo cyane cyane kuko aho hambere umugabo yarondera wenyine umukenyezi nawe akaba ari uwo kwicara ngaho muhira mbere abakenyezi bakanabatuguza n'uko tujya ahabona ariko rero ubu barabinezerewe cyane na cyane cyane ko amashyirahamwe kenshi ariko aratanga izo nyigisho hagera n'igihe agahamagara n'abagabo bw'abagabo nabo babamenyeshe yuko ataterambere rishobora kuba mu rugo umugabo akora wenyine umugore nawe hariho ibyo bamurekera mu rugo nk'uko umenga nta terambere ashoboye rero ubu unye usanga mu ngo naho tubona kiretse n'ibyanjye aho tugendera kuko bivanye n'inyigisho twaronkejwe
nkageje y'abapasoni bariko baratumizwa n'abandi bagabo babo mu rugo hari habaza kuyitura nkabakambaza ngo ndababariye nanjye ndabigenza hanyuma nkaca ndabamenyesha yuko jyewe nkumbure bigenda neza mu rugo kubera nandi mu mashyirahamwe mfite icyo nunganira umugabo hanyuma umugabo nawe kandi arabinezererwa cyane kuko bwa mbere iyo uvuze ngo ugiye mu ishyirahamwe ubukenyezi umugabo abagabo ntibabitegera babona yuko umengano kwiyerereza umengano kubira icyo ukora ariko ubu bamaze kubona yuko umugabo uyu munsi yabuze isabune umukenyezi yiyungunganije arayironka mu rugo birabanezera cyane ku buryo bwaho no mu kibano turagenda tukagirisha n'ayandi manama kububakanye tubamenyesha akamaro ko kugira bareke umukenyezi nawe yitunganye mu migambi yo kwitera imbere yo kwiteza imbere na cyane cyane aje mu mashyirahamwe uko mashyirahamwe bahigira ubumenyi bwinshi n'umuntu ashaka kugira ubufasha bwo kwigisha abasanga mu ishyirahamwe hanyuma bakahumvira inyigisho nyinshi kubera baba bari kumwe n'abandi kuko bigoye gusanga umuntu umwe kuramuhugura umuha inyigisho ingene yo kwitwara ari mu ishyirahamwe ingene yoba indongozi nziza mu ishyirahamwe ariko iyo bari kumwe biroroha cyane ko batubaha inyigisho aho merereye jyewe murantunganya n'ikiganiro abagabo gusa kugira tumenyeshe abagabo yuko umugore ageza atarondeye mu rugo akaterambere bihaba ego rero abagabo mpereyemo no kuri wanjye arabitegera cyane kuko asanga nanjye mfite icyo ndiko ndungura mu rugo mu byerekeye iby'iterambere murakoze
na madamu Delicia Ndayagijimana mukanya aratubwira ukuntu byifashe aho imukike ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Fisa Alexi muraho muri hega Fisa Alexi
Ferere Kigali mu Rwanda mu murenge wa Ndera
ni byiza cyane rwose murafite akabaza murafite icyumviro turi ko tuyaga n'abafasoni bagiye mu Rwanda rwo gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye haba ukuntu batunganya amashyirahamwe ukuntu batora inyishu z'amatati kandi ibindi tuba ku ijambo kibazo cy'icyumviro
n'icyitekerezo
yego
kuko mbanje gushimira abatumirwa kuba baritinyutse ari abagore bakajya ku ruhando nabo bakajya ngo batange ibitekerezo bagire icyo bunganira abagabo kagira ngo nkabasaba kugira ngo bahimirize abandi nangwa se bakangurira abandi nabo kwitinyuka bakajya bajya mu mashyirahamwe kandi bakarwanya ibintu bijyanye no kwitinya kw'abakobwa ngo byacyari imico ya mbere aho umugore wasangaga ari nk'umukozi w'umugabo ni ukuri turabishimye cyane ndabishimye kubona bari baragiye mu mashyirahamwe nabo bakajya baterera kabo
murakoze icyumviro mushikirije Fisa Alexi reka icyo cyumviro tugihe madame Ndagijimana Adelisha Gilicha kivuze ko mushanahe Alexi Fisa arashima ukuntu mwatanguye ibikorwa byo kuja habona mu kiga ibintu byigira kamaro akaba batira kamo ko muhimiriza n'abandi bafasoni icyo cyumviro mu kivuga kwi
murakoze cyane nukuri ngerageje kuraba aho inyigisho zasanze turi nukuri bagiye hageze natwe twigisha hageze kandi cyane yaje kuvugisha inyigisho ari abapasoni n'abigeni gusa baratwereka neza yuko umugeni afite ijambo hari icyo ashoboye gukora hariho ashoboye kwigiza hariho ibyiyumviro bitoguma mu bwenge ntabyo kuvuga ngo twokwinjira ngo tugaruke hasi nkuko byari mu minsi iheze twatwigishije cyane hama bamaze kutwigisha ubumwe birafise aho bitugejeje baba abapasoni baba abigeme ubumwe baravuga ati hari icyo ntashobora nimbivuga ati ari umupasoni yavuga ati nubwo umugabo ataba ari hasi hari icyo ashoboye gutunganya mu rugo hari icyo ashoboye gukora nkatwe nkatwe abajene nshobora kuvuga ati sinoguma mvuga nti ndiko ndasaba ikiriye ndiko ndasaba muzika cyangwa ndiko ndasaba amayinite uno munsi baratwigishije umugambi uko twatunganya imigambi kandi ishyirahamwe ryatse ryarabikorera twigisha rikorera dufasha
bitwigisha cyane n'ubu turiko turiga ukuntu twakwitunganya imigambi ukuntu twagenda ukuntu twatatura amatati aho tugeze hose tugashobora kwatatura amatati bikatworohera kuko ikintu maze kuciga kuvuga ati iki kiri nk'uko bitunganye gushanke kuriya cyangwa kuriya yanjye birafasha cyane novuga nti aho ndisha nko mperereye cyangwa aho mbona inyigisho turimo biriko birafasha cyane kuruta turiko turagenda kandi rugeze ku bitaro kwa turi mu minsi ihenze baba abapfasoni benshi ubundi bari mu mashyirahamwe abigenewe turi mu mashyirahamwe ku rundi rwego rwo hejuru kuko mu minsi ihenze wasanga ata mupfasoni cyangwa umwegereye uvuga ati ndagiye mu mashyirahamwe cyangwa ndagiye kuko ntibyakunda n'umugabo we ntiyashobora kubona yavuga ati igihe ntibikiri umukundo munsi turi ku rundi rugero bavuga nti sometimes turusha ku ruhande ndimo turi abapfasoni n'abigenewe turi mu mashyirahamwe kandi cyane kandi atatu turadufasha ku rundi rugero rwo hejuru kandi tugenda twitahura kuko baragerageza kutwitaho ku mwanya nta minsi rero adatutaje aho turi kubyo twigishe yongere twigishe aho yagejeje yongere ko ibindi ku byo tuba twarabonye
egome madame Isabelle Zaninka kugira ngo abapfasoni bijijukire amashyirahamwe ikabaje mu bikorwa nk'ibyo muherutsemwo inganda ari benshi cyane rwose hokorwa iki kugira ngo n'abapfasoni baze baragira uruhara nko mu biganiro nk'ibi turiko turashyira habona cyane cyane byerekeye abapfasoni hokorwa iki ikibuze n'iki
egome murakoze cyane reka mbanze ikindi cyane cyane ishyirahamwe ryacu ryo ryatubahuye no kuba twoja imbere y'abandi tukaronka icyo tuvuga egere icyokorwa ni uko abakenyezi nka bose kwishyira mu mashyirahamwe mbere si abakenyezi gusa ahubwo icyokorwa kandi mbona ni uko na nyabakenyezi nyine tugiye mu mashyirahamwe tujya tumenya n'ingene tuzifatamo rero tukaba dukengurukira jake ko iyo ariko baradufasha cyane yuko y'ingene tujya twifatanya iyo tumaze kujya mu yandi mashyirahamwe kuko hambere hahise abagabo bavuga yuko umukenyezi agiye mu ishyirahamwe akaronka amafaranga akaronka akiyungunganya bica bimutera ubwibone ugasanga nk'ubure ntacubahana n'uwo bubakanye rero nagira nsaba icyokorwa yuko umugambi wo kwaguka abaronkeje inyigisho cyane cyane bakongereza igitigiri nk'ubu izo nyigisho ziriko ziratangwa mu makomine make cyane nk'aho mperere yagize intara ya Muyinga ko ngende mu Nyamuyinga barifuza cyane yuko izo nyigisho zoshikira n'ahandi mu yandi makomine kandi bakazigisha abantu benshi cyane gusumba abo bazigishije mbere kugira dushye hariya hasi mu mitumba twebwe nubwo twaronkejwe ubwo bufasha bwo kwiga izo nyigisho iyo turiko turababwira ubumenyi tumaze kumenya n'abo turiko turabibwira baratubwira bati reka twese turakeneye kubimenya none rero icyo nosaba cyokorwa ni uko abakenyezi bose bakwibyukira amashyirahamwe hanyuma bakongereza n'ubufasha ku ishyirahamwe ariko yabishyira mu ngiro bitwigisha kugira bashikire benshi bashoboka na cyane cyane urwaruka rw'abigeme uyu munsi baraheje amashuri nta kazi kahari rero iyo turiko turabwira ko bategereza kwiyungunganya bakajya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bahamenyera byinshi kugira bimwe bigamishure babishyire mu ngiro bitunganiriza imigambi bo nyene ego nicyo gituma rero dusaba yuko izo nyigisho zoshikira urwaruka rwinshi rushoboka mbere n'abapfasoni benshi bashoboka kugira iterambere mu ngo zose ko tumaze kubona umukenyezi mu rugo adateye imbere n'urugo ntiruheza ngo rutere imbere rero dusaba yuko izo nyigisho zoguhidwa ku mpande zose bakongerereza n'ubufasha kugira zikwiragirwe hose murakoze
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'amerika yasamane i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Kwizera Lucky Ahmad muraho Lucky Ahmad
muraho
murakomeye
turakomeye hano mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Karongi umurenge wa Buyoga
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ni ikibazo ndetse wenda kibanze n'icyumviro nagira mbaze ese muri uwo mugambi w'izo nyigisho bihabwa abo bakenyezi cyangwa se abo bapfasoni b'abarundi, ese haba harimo n'umugambi wa leta? Leta ibibifitemo umugambi? Ese na ikindi kibazo nakwibaza, aho ngaho mu Burundi haba hari nk'ikigega, urabona ko mu Rwanda wenda hari nk'ikigega gifasha abapfasoni, kibafasha mu iterambere, kibaha wenda igihe, urugero nk'abagore rimwe na rimwe nta ngwate baba bafite igendanye n'ubutaka, wenda kuba basaba amafaranga muri banki, ariko hari ibigo by'imari mu Rwanda usanga byishingira nk'abagore kugira ngo bibahe amafaranga yo kuba bakoresha mu mishinga yabo. Ese mu Burundi ho ibyo bigo byaba bihari? Ese leta irabafasha iki? Ni uruhe ruhare rwa leta mu kuba yabafasha kugira ngo bakwirakwize n'ibyo bikorwa hagati mu gihugu, ndetse mu byaro, yaba mu byaro ndetse no mu mijyi y'igihugu cy'u Burundi? Nibyo bibazo nagira ngo mbabaze.
Murakoze Kwizera Lucky Ahmed. Kuri icyo kibazo, ubwo Uganda wari watunganijwe n'ishyirahamwe Ajape Africaine n'ishyirahamwe ry'ugwaruka hamwe n'ibiro bya ONU Femme ryatanze umutahe, ariko ibibazo bibiri byawe reka tubanze tubihe Isabelle Laninka. Tuba ku ijambo.
Ego, murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubagije. Twebwe aha mu Burundi hariho banki yagenewe gufasha abakenyezi cyane cyane bahurikiye mu mashyirahamwe, ariko rero ikibazo tugifite amashyirahamwe duba dusanzwe turimo ntabwo ari teze imbere cyane, turacyari imihugurwa ry'ingene twobaho mu burongozi bwiza n'ingene twokwitunganiriza imigambi. Ariko rero ingorane ikihaba ni uko usanga n'ayo mashyirahamwe y'abakenyezi usanga akenshi kugira ntituronswe iyo ngurane y'ibanki yagenewe gufasha abakenyezi, dusanga basaba ca ingwati. Rero iyo basabye ingwati hari ishyirahamwe cyangwa koperative riba bataritunganya kugira baronke ikintu bashobora kugwatiriza muri iyo banki. Rero icyo twasaba ni uko kuba ishyirahamwe ryacu ariko ryatwigisha ingene twokwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, n'ingene n'inyifato twogira ijyanye n'uburongozi bwiza, ni uko icyo twosaba leta nayo y'u Burundi yo kwizera amashyirahamwe y'abakenyezi, ikabaha ubufasha, ikabaha ingurane, tugakora imigambi isumbuye tugeze mu gushika uyu munsi, hanyuma abakenyezi tukabona kwiteza imbere. Intambamire iri hari ni uko kenshi ngo banki atanga ingurane usanga bariko barasaba, turiko turasaba ingwate. Rero icyo twotera kamo leta ni uko abakenyezi burya turashoboye, ni uko nyende tutaragera ku rugero dushobora kuba tworonka ibyo tutanga ku ingwati, mu gihe bo twizera bakaduha ingurane n'ubushobozi bwo gutunganiza imigambi tukabimenya twebwe nyine tukajya hamwe nk'abakenyezi tukagira ubunani, turabona ko mu minsi imbere twese twotera imbere, imene gihugu wese mu Burundi agatera imbere, ndetse imiryango yose guhera kuva kuduga, kuko icyo tubuze tubuze ingene dutanga ingwate kugira turonse izo ngurane mu mashami cyane abakenyezi n'abigeme.
Murakoze cyane. Reka nayo icyo kibazo gihe ibyo byiyumviro n'ibibazo tubihe Madame Delicia Ndagizimana.
Murakoze cyane. Ajate ibituye hafi cyane ntikiba twizisha ko nitwokwitwara. Nyuma yo kutwigisha gutatura amasasu byafatiye ku ngurunga, baratwigishije ukuntu twokwifata nk'abarongozi b'abandi mu mashyirahamwe, ukuntu twokwitwara n'ukuntu twohoba intwaro nziza hagati yacu. Rero nyuma y'izinyigisho baratwemereye yuko banki y'ugwaruka n'abakenyezi bazoduha imitahe, yajate izoduha imitahe tukiyungunganya abigeme n'abakenyezi ukuntu twoshika ahandi hantu, bariko barabitwigisha cyane batwitaho kandi cyane rwose, nta nyinshi hera bataje gutwigisha. Rero niyo mpamvu bazoyaduha, ntabyo kuvuga ngo tuzotanga ingwate, ajate n'ibizoduha atacyo twe dutanze kandi atanyungu batubereye ko tuzobaha natwe.
Murakoze. Tukiri kuri mwebwe nyene Delicia Ndagijimana, hari ikibazo umufasoni Isabelle Zaninka yashikirije kivuga ko muri iki gihe abafasoni bariko baronka inyigisho z'ukuntu bashobora kwiyunguganya gushinga amashyirahamwe gutunganya neza umashira hamwe hari ikibazo mwamufise aho muherereye kijanye nuko abo mwubakanye batemera guruhara rushasha aho umufasoni Isabelle yavuga ko kera abafasoni babazwi nk'abantu bakora ibikorwa byo mu rugo kuvoma hamwe gusenya hamwe n'ibindi aho muherereye iryo hinduka bariko baryakira gute
Amherereye n'ukuri bariko bazakira neza kubera mu minsi hese umugabo niwe yamenya byose niwe yamenya ngo umuntu urahari niwe yamenya ko nasi hari niwe yamenya ikintu cyose ariko ubunye aho abapasoni n'abigeni tugiriye mu mashyirahamwe tukaba kumwe n'abandi n'umugabo arashobora kuba afite ikibazo mu rugo ukagenda mu ishyirahamwe hariho amashyirahamwe yashyizweho no kuguranana ukagenda ukagurana ugasanga cya kibazo kiratorera inyishu bidaciye kuri wa mugabo wawe cyangwa bidaciye kuko ntiyahora ca adahandi hantu kuyagura agasanga ibibazo byakemutse ariko byashyira neza ku rundi rugero kuko mu iterambere ridasanzwe biratuma ubuntu tubona imbere kurusha uko twari kare umufasoni yari uwo muhira umugeni yari uwo ngaho muhira nta kindi kintu yabaga ariko uno munsi arajya mu mashyirahamwe akarangura imigambi akabona yuko nawe yashobora gushinga ishyirahamwe agashobora kubona imbere hiwe akavuga ati ndiko ndabona bizyo fixe nzoshika kuri weekend cyangwa kuri iri bakasanga biriko biragenda neza ku rundi rugero
no fasode Isabelle zani nka mwavuze mu kanya kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko abafasoni bashaka kwiteza imbere ubuhinga bariko barawuronka ika bariko akacu ubwenge mu bisatsi bitandukanye ariko ikibazo nyamukuru mukaba mvuga ko ari ikibazo cy'ingwate icyo kibazo kuganyo mu choke mugwa gute ninde ufati ya mbere
ego murakoze cyane icyo kibazo cy'ingwate nakwivuze cyane ku banke yo gufasha abakenyezi ariko nkuko mugenzanje yavuze kivuga ishyirahamwe ajya periko yatwigisha kuzitunganya ngine tuzobigenza yo ntabyatubwiye ko tuzotanga ingwate ariko ndiko mvuga cyane gusa ko ayo mabanki ya leta tukaba dusaba yuko ibyo bintu by'ingwati nabo nyene hariho igihe usanga amashyirahamwe ataragera ku rwego rwo kuronka ibyo atangamo ingwati usanga bitugora kuronka izo ngurane rero icyo tubona ko icyo tubona byogenda ni uko haba n'ubwo bufasha bwavuye muri miliyoni ifame ariko buraca kwishyirahamwe ya byape na leta yogira icyo ikoze ku iyo banki yo gufasha abakenyezi bakongereza na leta ikatwizera nk'uko isanzwe itwizera mu kubaha uburenganzira bwo kugira badushyikirize izo nyigisho na leta nayo nyine yogira n'uruhara kugira amashyirahamwe menshi ahurikiyemo abakenyezi bashobore kwiteza imbere kuko ubunye turiko turaraba aho Burundi bugeze turafise icyizere yuko turi imbere abakenyezi abigeme tuzaba twafashije mu bikorwa by'iterambere kugira ngo tuteze imbere cyane na cyane cyane yuko mu Burundi abakenyezi aritwe batubwira ko aritwe turi benshi cyane rero tudafashije mu bikorwa by'iterambere abagabo bonyine barashobora kuba batovyifasha mubere abakenyezi tutagize mu ruhara bibonekera cyane cyane nk'iyo hageze igihe umusoni yarasi umugabo yamenyereye yuko umugabo ari wamuzanira byose hama hageze aho yitaba Imana umukenyezi biramunanira kwitunganya na bya bindi umugabo yamusigaranye mu rugo bigatemba byose bikagenda kubera iki umukenyezi atahawe uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe atahawe uburenganzira bw'inyigisho ingene nazo byifashamwo ingene umugabo atahari ashobora gutunganya urugo no gutunganya itunga umugabo amusigiyemo izo rero namba ntizirakunda kwibonekeza rero tukaba duhamagariye abakenyezi bose n'urwaruka ko bose bategereza kujya mu mashyirahamwe kugira izo nyigisho nubwo tuzihabwa twazironkeje tutari abantu benshi cyane natwe turonke ingene mu gihe bazotwigera muri ya mashyirahamwe turonke natwe ingene dushikira abandi batagize amahirwe yuko ibyo nyigisho zibashikira nitwe rero bene kuzibashikiriza ariko tuzibashikirize natwe dufise ingene twitunganije aho tuba duhereye mu mashyirahamwe turimo
murakoze tukikumwebwe nyine Isabelle Zaninka turetse bimwe mu byo mumaze kuronkamwo reka karishamwo ubwenge haba gukeka ku kumenyera gutunganya neza amashyira hamwe gutatura amatati ibindi bintu mwibaza ko nk'inganda zizokurikira zo shimikira ko byogirira akamaro abafasoni nk'ibi
ego cyane ibindi twifuza yuko byogirira akamaro abafasoni ni nko kujya mu nzego zifata ingingo umufasoni ahari akiyumva ko nawe ashoboye akiyumva yuko iyo hageze mu matora haba muri politike haba mu bindi akiyumva ko nawe ashoboye twebwe turifuza yuko izindi nyigisho zoba inyigisho zo kuba umukenyezi akamenya uruhara afise no mu muryango kuko intambamyi dukunda kubona aho tubaye turakunze kubona intambamyi z'uko umukenyezi bigorana cyane kugira mu muryango ahavuka bashobore kumuha ashobore gutorana mu muryango ibyo nyigisho rero dukeneye kuko hari igihe na twebwe tutamenya abafaso tutamenya uburenganzira dufise haba mu byerekeye amatongo haba mu byerekeye ibyo kujya mu nzego zifata ingingo ibyo byose turakeneyemo inyigisho hanyuma izindi nyigisho nabyo kandi dukeneye ni inyigisho zerekeye ibyo twebwe nyine turonke izindi nyigisho zo kubwira duti twitunganirize umugambi jyewe nka jyewe nka Isabelle nshobore kugenda mu gitabo nshobore kwitegurira umugambi hanyuma uwo mugambi ndawitegurire hanyuma ndondere bwa bufasha ngenda jyewe nyine kuwitegurira ko nk'ubu arashobora kuba ndiko ndaronse izo nyigisho mugabo ntaramenya ingene ashobora kwitegurira umugambi jyewe nyine izo nyigisho rero zose turazikeneye izindi nyigisho tubona kandi twumva zotugirira akamaro ni inyigisho zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina kuko akenshi nabwo hirya no hino aho tubona abakenyezi bari mu mashyirahamwe barakunda guhohoterwa na cyane cyane iyo biteje imbere ugasanga ibyo barondeye byose nta burenganzira babifite ko ugasanga uwo mwubakanye waragiye mu mashyirahamwe yarakwemereye wararutse inyigisho urifatwara neza mu rugo urafasha umugabo mu by'iterambere mugabo abakenyezi nta burenganzira afite bwo kuyikora kuri imwe yarondera rero izo nyigisho zijyanye kugira nizo zijyanye n'ihonyango ry'agateka ka zina muntu inyigisho zijyanye no gutatura amatati idaciye mu nguvu izo zo zihara zirohejwe ariko nizo nyine zijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina turazikeneye reka se n'abagore bonyine bahohoterwa n'abagabo na bonyine usanga bahohoterwa hanyuma rero igeze ku kuntu ubwo buryo bwo guhohoterwamo umwe n'uwundi ntamenye ko ari uguhohoterwa ari rwarazirwa ugasanga byandurutse mu bwicanyi rero nibyo nyigisho turazikeneye
ni byiza cyane rwose reka n'icyo kibazo tugiheye madame Delicia Ndagizimana ibintu mwifuza ko byoja ku rutonde rw'izindi nganda zizotunganirizwa abafasoni n'abakobwa ni nk'ibi
murakoze cyane nkama izindi nyigisho twifuza ko baduha inyigisho zo kugira imigambi y'iwacu ni ukuvuga ego baratanguye kuziduha ariko baziha abantu bake cyane niyo ugiye kubyigisha ba bandi bagenzi bawe kubera basanzwe bamenyereye abapfasoni n'abigeme bamengana abantu bahora bashoboye cyangwa bamengana abantu badashika kuri iyo migambi basaba yuko botwigisha turi benshi cyane imigambi umuntu ukunda ashobora kwitunganiriza umugambi wiwe ahashobora guca nimba ari ishyirahamwe ukavuga ati iri shyirahamwe riri ishyirahamwe ryemewe rishoboye gukora ariko mbanze kuryandikisha aho bakatwigisha bakatwereka inzira zose bishobora gucamo kugira ngo uwo mugambi wawe ushinge imizi ugire aho ushyize nk'uko uwo mugenzanzi yari karabivuga bakatwigisha n'ibyerekeye ihohoterwa ry'umukenyezi cyangwa ejo urebye n'abagabo barahohoterwa muga mu gihe abafatanya kuba twigishijwe be bahohotera umuntu gute kubera ukuntu ushobora guhohotera umukenyezi cyangwa umugabo bigatuma mu ngo zigenda neza kandi bigatuma amahoro arama ku bantu kuri bamwe n'abandi ni ukuri ibyo turabisaba aryatwe cyane nk'uko ishaka itwitaho cyane twigisha kugira ngo nibyo bonye ibyo bishyikiye kuko
ufite ishyirahamwe cyangwa ufite umugambi wateguye ugasanga wa wundi mu bana ntimubihuriza ko mu gihe nta n'ikijya kuma yemereza inkuru imaze avuga ibintu n'amanyanga kuko usanzwe nawe iyo uri kugira ibintu utazize imbere y'ibindi turasaba cyane adapu nk'uko ikitaho ikwigisha n'ibyo wonye turabyifuza cyane ko twabishyika ko kuko byadufasha cyane kuko ubundi ushobora guhabwema inyigisho zihambaye cyane zidufasha zidushyize n'ahandi hantu.
Murakoze madame Isabelle Zaninka ikintu cyo kurwa kugira ngo abafasoni bakobwa bijijukire ibibazo cyane cyane bishira inyungu zabo imbere nk'ibihe nko mu bibazo cyane cyane bijanye nyine za abafasoni ugasanga kenshi na kenshi abafasoni ntibariko batera kamwe cyane wabaza ibibazo cyane baje muri ayo mahugurwa ayo eka izo nganda ayo mashyirahamwe ikintu akamamotera abafasoni n'abakobwa naka.
Ego murakoze cyane nkabyewe ku bwanjye akabumunotera abafasoni n'abigeme kubyokoreka kugira iterambere ribandanye ryiyongera nuko twokwijukira gukorera hamwe tukijukira abafasoni cyane cyane tugakora twizigiraniye tukitegurira imigambi yo kwiteza imbere tukajya hamwe ndetse tukagira n'inyifato zibereye ku bo dusanze twubakanye ibyo nabyo byodufasha. Ikindi nacyo tubona cyo tuma iterambere rigenda neza mu byo twokora nuko twosaba izi nyigisho nubwo tuzironswa umwanya muto cyane ariko kandi turasaba yuko iruhande y'umwanya muto tuzironswa nk'icyigwa tukagifatira nk'iminsi irenga ibiri cyangwa irenga ukwezi tukiriko tukakinonosora nyine tukavaho nyine twanonosoye ukuntu bishobora kugenda n'ibyose binyine n'amahangiro tuba twihaye. Rero ikindi nacyo dusaba kandi ko cyohinduka ni uko ahubwo iyo hageze yuko bazodufashisha ubwo bufasha kuko ishyirahamwe ADEPR ryaratwemereye yuko ku bufasha ryaronkeje rishobora kuzotanga ingurane kuri ayo mashyirahamwe bakitunganiriza imigambi ni uko boraba izo ngurane hari igihe usanga abantu bahaye ingurane ishyirahamwe ugasanga barihaye ingurane ishyirahamwe ridashoboye gutunganyamo umugambi urama ugasanga ni nk'inkica nk'ikize cyangwa ugasanga babahaye umwanya muto cyane nko kugira umuntu atera imbere akora umugambi uzomuteza imbere biramara igihe kitari gito. None rero twasaba yuko n'umurebo mubwo bufasha tuzoronswa tuzoronka ubufasha bukwiye bukwiye kugira dushobore gutegura ikintu kizoba kuzoduteza imbere nini buri nko mu myaka nk'itanu iri imbere tukabona yuko amakoperative y'abakenyezi ariyo ariko arakora ibijyanye n'iterambere umukenyezi wese ashobore kuzoba ashoboye kwitunganiriza imigambi yiwe ndetse mbere ikindi tubona cokorwa nuko n'abagabo nabo nyene bohimirizwa ku bwinshi kuko akenshi umugabo ahohotera umukenyezi yagiye mu ishyirahamwe usanga ari ukutamenya. Rero turasaba n'inyigisho z'abagabo nazo nyine zigwizwe ndetse mbere umugabo bagatora n'umwanya bakamwigisha ari kumwe n'umukenyezi wiwe urwo rugo bakagwigisha rwose kuko kenshi usanga bahohoteranira kubera kutamenya. Murakoze cyane ibyo byinjira nashikirize.
Murakoze madame Delicia Ndagijimana hokorwa iki akamamotera abafasoni n'abakobwa kugira ngo bijijukire cyane cyane ibibazo bishikiriza ingorane cyangwa ubuhinga cyangwa bwohabwa abafasoni n'abakenyezi nko mu kiganiro nk'iki ugasanga kenshi abafasoni nibo bashyira habona ibibazo cyangwa ibyiyumviro bafite koko iki kugira ngo akamamotera abafasoni kugira ngo bagire n'abakobwa kugira ngo bagire uruhare ruhambaye cyane rwose ni nk'aka kurushije.
Murakoze cyane ibyo nk'akamunotera abapfasoni n'abigeni ni uko bakwitabira cyane inyigisho cyangwa bakwitabira cyane kuza mu mashyirahamwe bakabona yuko nabo bafite intambwe bakabona yuko icyiyumviro cyabo cyoshika kure cyangwa umugambi wabo washobora gushika kure cyane ukabageza ahandi hantu turiko turabyiga kandi bamwe bariko barabyumva abapfasoni n'abigeni bariko barabyumva ariko si benshi cyane. Nasaba n'abakasoni bataremererwa n'abagabo babo kuko si bose babemerera bakabareka bakajya muri uwo mugambi bakavuga umupasoni wanjye arashoboye kumara ibi cyangwa ibintu biriya kubera nyene nkuko mugezanye ariko arabivuga ajate yasemereye ubufasha bivanye n'imigambi tuzo bazoshira amashirahamwe azotanga imigambi yabo hanyuma imigambi yabo bayige ko bavuga ati uyu mugambi urakunda canke ntukunda hama bashobore gukora kandi bazoduha ubwo bufasha atazi kugira ngo bashaka inyungu ni ukuvuga rero ikintu nahimiriza abapfasoni n'abigeni ni uko kuba benshi tubyumva tukabyiyumvamo tukabikora tubikunze atagukwega amaboko atavuga ati mbega ibirindi biriko bija hehe bizoshika hehe ni ukuvuga baramutse babyitabiriye cyane bizoshika kure kandi tuzokwishika abandi hantu nyuma y'imyaka ine itanu abapfasoni n'abigeni bazoba arabashoboye bazoba ari abantu bashobora gufata ingingo bashobora no kuba mu bintu mu nzego z'igihugu bakavuga ati nashoboye gushikiriza ijambo kandi ishingiro cyacu kiremeye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eric. Muraho Eric.
Mukomere cyane rwose. Ndi Eric ngaha mu Kirundo mu Bugabira.
Ni byiza cyane rwose. Kandi kazi na ninde?
Ni Eric Nduwayimana.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe n'abafasoni babiri.
Cyangwa tunashaka kubaza umukenyezi none afite mu Kirundo cyangwa mu Bugabira amashyirahamwe arahari gusa mugabo kenshi na kenshi ntabwo babona baje batugirisha inama batubwira ibishasha n'icyo kibazo na leta.
Murakoze Eric, turazi ko ingana nk'izo ziriko ziratunganywa mu province mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Mufasoni Isabelle zari nka mu Kirundo izo nama zizotunganywa vuba. Ndazi ko mukorana cyane rwose na AJAP Africain.
Nengerage dukishyura kuri icyo kibazo ahariko haratunganywa aho ngeze amaso izo nyigisho ni mu ntara ya Muyinga no mu ntara ya Bujumbura indi baho byo bitwa ngo ni Bujumbura Rirare. Niho tuzi cyane izo nyigisho ziriko ziratangwa n'ishyirahamwe AJAP kuko ishyirahamwe AJAP nibyo biriko birerekana ibikorwa kuri tere muri izo ntara uko ari zibiri. Rero izindi andi mashyirahamwe iyo bariko aratunganya ibyo bikorwa mu ntara ya Kirundo sindayazi icyo nacyo nocishyurako gusa izo ntara zibiri nibyo nzi nka jyewe aho mereriye kubera ishyirahamwe ya JAP nsanzwe ndaririmo. Ukuvuga aho riko rirarangurira ibyo bikorwa ni muri izo ntara zibiri ahubwo rero akamo tujya dutera nuko naho nimba izo nyigisho atazihari yuko na umbure na leta yoca ifasha ikafata mu mugongo ishyirahamwe ya JAP kugira ishobore gutunganya ibyo bikorwa no mu zindi ntara kugira nk'uko bariko barabisaba izo nyigisho zishikire abakenyezi benshi cyane bo mu Burundi kugira haba mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi abakenyezi bose baterere imbere rimwe.
Murakoze reka duhe n'ijambo kandi ubundi bunywanyi radio Ijwi ry'Amerika haba kubaho Norbert. Muraho Norbert. Muraho
muraho.
Ego turaho.
Neza ni meza.
Ego muherereye hehe?
Ubu ngubu turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ni byiza cyane.
Murenge ni uwa Buyoga.
Ego.
Ni byiza kuba abo bapfasoni barimo bashaka ukuntu bakwiteza imbere. Halo?
Duga ku ijambo turakumva.
Ni byiza kuba abapfasoni bari kwiteza imbere ariko se nkibaza nti izo ntara ni byiza yuko barimo ese hari ukundi bafasha bagenzi babo nka leta wenda babaha inyunganizi.
Mushaka kuvuga ukuntu ufasha leta?
Leta iyo bafasha nyine.
Reka icyo kibazo tukibaze Delicia Ndagizimana. Mwavuze ko izo nganda zitunganywa na JAP reka n'ibiro ONU Femme leta mwavuze ko yatunganije ibanki y'abafasoni ibindi bintu leta y'u Burundi yo bibafasha n'ibihe Madame Delicia Ndagizimana.
Murakoze cyane. Kuvuga JAP iri kurakorera umuyenga no guhamuntara ya Bujumbura ndetse ndi mu ntara ya Bujumbura no kuvuga muri doherera muri zintara zibiri bariko barondura uko bo kwigisha mu ntara zose n'amakomune yose kugira ngo leta ibafashe mu mugongo kandi kugira ngo twese hamwe abigenye abakenyezi dushobore tube abantu bashoboye bafite ikindi cyumviro gishika ku burezi batanguye batanguye muri genezende mu kwicumi bariko barabandanya bigisha ni ukuvuga aha muri gatara zibiri niho bamaze kuba bariko baratanguye kandi bari ku muvuduko munini cyane ku buryo atanduyohera ataho bagende batari kubaratanga inyigisho bagenda barigisha bigisha bigisha kugira ngo bazoshike muri izo ntara zose kandi bose ba ni ukuvuga iyo leta izotanga kuri ayo kuri izo ntara zibiri gusa ni ukuvuga izotanga ku ntara zose ajate yaratwemereye kandi izobikora kandi si kuvuga ngo ni hamwe izofasha bose abigenzi bose n'abakenyezi bose n'abandi bazoshikirizwa babitege cyane kandi ndazi bazabigera ko urabye umwete bafite n'ukuntu bari kubaratwitaho cyane murakoze
murakoze madame Isabelle Zaninka mwavuze ko hariho banki y'abafasoni ibindi bintu mwibaza ko nka leta bugira mu ruhara kugira ngo abafasoni aho bari hose baba abari ku mitumba baba abasanzwe bari mu mashyirahamwe abatari mu mashyirahamwe n'abamusagara kugira ngo uruhara rwabo mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa byo guhanira agateka kazira muntu mu bikorwa byo gutatura amatati kugira ngo igitigiri cyabo kibe kinini cyane rwose leta yakora iki
ego murakoze cyane nka jyewe intererano y'iwanjye icyo mbona leta yokora ni uko na leta yoshigikira amashyirahamwe cyane cyane ariko arakorera muri ibyo bikorwa kuko navuze ko mu kirundo nkombure ajyate muri ino minsi aho mperereye biriko birakorwa na ajyate mugabo bidasigura yuko ari ajyate yonyine yo biri kirakora ibyo bikorwa hari n'ayandi mashyirahamwe usanga ariko arakorera muri ibyo bikorwa mugabo nimba batayabona ayo mashyirahamwe ko ari ku kizi icyo leta yokora ni uko yoca ishyigikira ishyirahamwe ririko rirabitunganya neza bakarifata mu mugongo kugira no muri izo zindi ntara bashobore gushikayo ikindi rero twose dutaka ka mu leta ni uko izo nyigisho mu gufata amashyirahamwe ariko arazishyira mu mugongo mu gufata mu mugongo amashyirahamwe ariko arazishyira mu ngiro ni uko na leta nawe yemeye kugira uruhara nyamunini rwo kugira ishyigikire ayo mashyirahamwe cyane cyane nabo nyine bashyiremo ukuboko kugira izo nyigisho ntizishyikire aba bakenyezi bakeya turiko turavuga zishyikire n'abandi benshi cyane cyane n'abari mu ntwaro ku mitumba guhera mu butimbiri guhera mu mazone muki izo nyigisho nazo zishobore gushyikira bajya bajya intwaro ku mitumba amara y'ibyo bizajya mu ngira ari uko leta nayo igize icyo iterera muri uyu mugambi na cyane cyane ku ishyirahamwe yajya turi kurabishyira mu ngiro ayo yandi mashyirahamwe nk'uko uwo mu kirundo yabivuze nimba batayabona bafashije ajyate uburyo buboneka cyane kugira bashobore gushyika mu zo zindi ntara nicyo nusaba leta murakoze
murakoze madame Isabelle Zaninka uruhara rw'inganda inyigisho zitangwa cyane cyane ku bafasoni n'abakobwa ni inyigisho zihambaye cyane rwose nashaka ariko mutubwire n'uruhara indero n'inyigisho kuja mu ishuri kuja muri kaminuza eka kuja kurenza kaminuza gushika no kuri doktora uruhara vyobwira mu gufasha abafasoni barundikazi ni inkuru
koze cyane uruhara twogira abafasoni b'abarundikazi ni uko iruhande y'izo nyigisho yo kwitunganya mu mashyirahamwe no guhabuka twohimiriza urwaruka cyane cyane urwo rwaruka nitwe turubyara tukaruha imbero tukitunganya muri bwa buryo turiko turaronswa kugira twigishe abana b'abakobwa babigeme cyane cyane kugira bige amashuri yisumbuye bakunda ishuri kuko uyu munsi abana b'abigeme bahejeje amashuri ayo navuga n'amashuri mato mato baca bihutira cyane kuja ku bagabo uko kwihutira kuja ku bagabo rero uri kurabiraba ahanini usanga biterwa n'ubukene biterwa n'ubukene ariko abana b'abagabo babigenda usanga batwazwa indwa n'abagabo bubatse cyane cyane ariko rero iburyo bizana namwo turiko turaraba hirya no hino amatoda tugira aho tubaye usanga abo bana babigenda babahendesha uburyo babahendesha amafaranga babahendesha iby'ababyeyi babo badashoboye kuronka
none rero mu gihe tubona yuko abigeme bo kwijukira cyane nabo nyine kujya hamwe bakaje mu mashyira hamwe turashima cyane yuko no ku mashure ubu hasigaye hari hamashyira hamwe kwiteza imbere na cyane cyane mu bana babigeme bari ku mashure abazeyi babo bakabasaba udufaranga duke duke two kuza baraziganya nabo nyine bakizigamiriza kazoroza rero tukaba twashaka yuko n'ubundi mu byifuzo dufise iryo shyirwa ry'abakenyezi bari mu mashyira hamwe naryo nyene ryojana n'imbero y'abigeme abigeme cyane cyane tukabashyira mu ishuri nka twebwe tumaze kubona akamaro ko kwiga kuko nubwo turi mu mashyira hamwe hari ibyo dusanga twarahombye cyane kubera tutize amashuri yisumbuye na cyane cyane ko tubona kugira umufasoni cyangwa umwigeme aje mu nzego aruko aba yarize amashuri za kaminuza za dogitora n'ahandi rero bikaca bitwereka yuko aricyo gituma abigeme badashyikirwa n'abapfasoni abari mu nzego zifata ingingo baba bakeya bitumwe n'uko amashuri baca bayacikiriza hagati rero ko bana kajyo ko kwitunganiriza iyo migambi kugira dushobore no kwigisha abana mu nyigisho duhabwa no mu nyigisho duha abana bacu tukabashyira mu mashuri na cyane cyane tukihera ko twebwe tumaze kujya muri ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere.
Murakoze Madame Delicia Ndagijimana uruhara rw'inganda zikoresha ubwenge mu bisata bitandukanye ku bafasoni n'abakobwa n'uruhara ruhambaye cyane rwose ariko nashaka mu gice muvuze ku ruhara rw'indero n'inyigisho guhimiriza abakobwa bafasoni kuja amashuri kaminuza bakaminuza gushikaho bashikano ku rundi rugero rwa doktora ivyo zogira byofasha gute cyane cyane bafasoni barundikaze.
Murakoze cyane mu kuvuga hakamo n'ikintu bavuga ko cerekeye abafasoni n'abigeme ingero twokubwira ababyeyi cyane hama tukaba abantu nyine tubandanye amashuri twumviye umubyeyi yaguhanuye ubumugeni ati bandanye amashuri rekana n'ibyo
ndumva telefone ya Madame Delicia Ndagijimana muratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Bandanya duga ku ijambo.
Nariko ndavuga ngo nkuko mwariko tubivuga ngahanye ngo abakenyezi abigeme twoba mu bantu bafata ingingo no munsi biriko biterwa n'uko abigeme cyangwa abakenyezi tutabandanije amashuri tutari dufite akaryo ko kwiga amashuri ngo tuyabandanye waho uvuga ati ntegeje imanite ndagiye ku mugabo ntabyo kwandanya amashuri kino cyo gutora cyangwa kiko byari ariko uno munsi kintu no himiriza twebwe abigeme cyangwa abakenyezi no kwiga amashuri menshi cyane kuko iyo wiziragira ubumenyi iyo wizira avuga ati natunganye umugambi ku noko ibibona video y'iyo rizoja cyangwa ubona ahantu washobora gushika ikintu rero navuga kuri ibyo onye nuko twovuga twobona yuko twize tuzoba turiko turashe ubwenge cyane tuzoba turiko turabandanya cyane bizotuma tushika kuri ya migambi turiko turifuza bizotuma dushika n'ahahandi tuzoshika kubera utize amashuri kuvuga ati woja muri leta ngo ufate ingingo bivana na diplome uba ufise canke n'ubumenyi uba wararose warahawe cinahimiriza rero abigeme n'abakenyezi nuko twokuza cyane tukiga za kaminuza za doktora tukacazane size hama tukaba abantu bashoboye.
Murakoze cyane rwose reka na Madame Isabelle Zaninkana wenyine mu gusozera terakamu turazi ko igihe cyose habaye ihindagurika ry'uruhara muri sosiyete si bose bajyakira neza nashaka mu terakamu nk'abantu babona ko uruhara rw'abafasoni rumaze guhinduka boba batabibona nk'uko abandi bafasoni cyane abandi bantu bose babibona akamumwotera abantu bakigonanwa ku byerekeye uruhara rushasha rw'abafasoni inkaka.
Ego murakoze cyane jyewe akamunotera abantu batarabona uruhara rushasha bogerageza baba bagabo bakiyugurura mu mutwe bakabona yuko iterambere ridakozwe n'abantu babiri mu rugo ridashobora gushoboka na cyane cyane yuko isi ubu yaraje umuntu arakora kugira yungunganye mu rugo ntaho bagifite barima ntaho doye isi yaraje yo kurimamo bisigura yuko
akanya katujanye iki kibazo Madame Isabelle Zaninkani ibaza ko tuzokibandanya ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio ijwi ry'Amerika. ndagushimira nawe madame Delicia ndagizimana ku kanya mu ha radio ijwi rya Amerika. Ndashimiye Camelios yadufashe mu gihe bw'ivyuma na madame Nadia Taha yadufashe kwigiranya ikiganiro. Mwakoze mwese, mugire amahoro mugoroba mwiza.